Tuwashimile komandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri studio ndwi muri kumwe na Jo Diane ni naho azengiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuba twumva muri mu Rwanda ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Twitter na Facebook ni VOA radio yacu umunsi mukuru mwiza wagateka kabakenyezi kuri mwebwe bakenyezi mwese mutwumva muri janino kwise
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uno munsi igenekerezo rya munani ukwezi kwa gatatu amakungara ahimbaza umunsi wahariwe agateka ku mukenyezi. Icivugo cy'uno mwaka ni duharanire isi eha amahigwe abagore n'abagabo ku rugero rungana mu iterambere ridakumira kandi rishingiye ku buhinga bwa none. Duharanire isi iha amahirwe abagore n'abagabo ku rugero rungana mu iterambere ridakumira kandi rishingiye ku buhinga bwa none. Ahuri umugore n'umugabo amahigwe muri ubwo buhinga bwa none mu iterambere barayanganya. Haramarira umugore afise yisangiza wenyine n'umugabo ataronka. Hari ibikomereye umugore umufaso n'umukenyezi umutegarugori umugabo bitamukomereye nimba biruko biva kuki igikwiye gukogwa n'igiki. Muri Isanga y'uno munsi turashaka cane gushimikira kuri ivyo bibazo bitandukanye umufaso ni ahura navyo mu kibano akisangiza nk'umufaso ni kuko ari umufaso ni yavutse ari umufaso natanu uruhare yabigizemo. Turayaga n'abafaso ni bari ahatandukanye batubwira uko babaye turaja makambi atandukanye irya nino muri Malawi turagenda mu Rwanda turagenda muri Tanzania turaja muri Uganda turaja mu ntara zitandukanye z'u Rwanda n'izo mu Burundi. Turashaka ko ikiyago cy'uno munsi gishingira kuri mwebwe bapfasoni aho muri komuna twumviriza turabahaye ikaze kugira ngo dusangire ikiyago cy'uno munsi. Nuko rero reka tubaze no kubashamwo uturirimbo dutandukanye tw'abapfasoni turose n'ubutumwa abakunzi b'Ijwi rya Amerika baturungikanye kugira ngo dusomere abavyeyi babo. Ariko tubanze twugururire kuri kano karirimbo ka Jules Sentore na karirimbo kitwa Mama tugatuye abavyeyi bose aho muherereye haba mu caro ariho hagati mu gihugu haba mu bisagara mwebwe muri komuna twumva mukora imirimo itandukanye mwebwe muri komuriruka irya nino murondera umukate w'abana. Ijwi rya Amerika ryabazirikanye uno munsi akaririmbo ni Sentore ni Mama ka Sentore Jules.
Amezi cyenda mu nda yawe udahuga wanga kumunga mutima mwiza uzirumu nabi uri mudasumbwa urenze umwami kazi udutira ibikomangoma ntakubisa kutugu urwo wanduye bintera ishema kwitwa uwawe mama
ni
Jules Sentore ati ntacyo yonganya nyina ni umwana kenshi ntacyo ronka anganya umuvyeyi wiwe uko rukunda bafitwe n'abatandukanye hari aho bica bikagorana ugasanga rakomeretswa n'ikibanyo ugasanga biramukomereye ugasanga hari n'inguvu afise zitaboneka canke izo nguvu no munsi turayaga vyose baryohera ibababaza ibakomeza izo mpano mufise ikibano kitamenyere muradusangiza kugira ngo twumve ingene akugateka ku mukenyezi kotezwa imbere biciye mu maboko yiwe no mu ntano zitandukanye afise turase umfasini wa mbere twakiriye ni Floride Habonimana. Floride Habonimana atwarishira hamwe mu kenyezi menya mu gihugu cy'u Burundi. Floride ikaze ku ijuru ry'America.
Murakoze cyane.
Umunsi mukuru mwiza wagateka ku mukenyezi.
Murakoze cyane. Si Habonimana ni Nahimana Floride.
Eh Nahimana urantunga kazina na kanditse nana kandi ugure na. Umunsi mukuru mwiza Floride.
Yego. Murakoze cyane namwe.
Wawuhimbaje gute ndazi ko wagiye aho wahimbarije ngaho mu Burundi byagenze gute ibirori byari byifashe gute?
Ibirori byari biryoshe cyane, ibirori byarangiye, ubu turashyitse umwe wese iyo yavuye, ibirori byagenze neza cyane, byateye iteka n'abanyacyubahiro benshi cyane. N'abakenyezi benshi cyane, ni ukuri byari bihimbaye bose.
Byabereye mu ntara ya Cibitoke.
Ego, cyabere mu ntara ya Cibitoke.
Nuko rero Floride utwara ishyirahamwe mukenyezi menya tumenye iki umukenyezi amenye iki vyatazi n'ibiki agateka kifashwe gute mu ntara zitandukanye mukoreramo muri mukenyezi menya.
Mukenyezi menya ni ishyirahamwe rigizwe n'abakenyezi cyane cyane mugabo n'abagabo ntibakumiriwe. Mukenyezi menya rikorera mu Burundi bwose mu ntara uko ari 18. Ya mukenyezi menya rero irafasha cyane mu byerekeye abakenyezi na cyane cyane mu bijyanye no ku urasanga mu mibano abakenyezi bamererwa nabi rero twe turagerageza tukamenyekanisha ibyo bintu byose bishobora gushikira abakenyezi na cyane cyane tukereka umukenyezi ko yova mu nzu akava aho hantu hatabona akiyerekana akamenya ibimugenga akamenya ibyo mufasha ibyo mushyira imbere agashika imbere y'abandi atabwoba na cyane cyane mu bakenyezi buba turazi yuko benshi usanga bafite ubwoba bwo gushyikiriza ikintu kiriya rero twebwe dushaka ko umukenyezi yoga muri ibyo bintu byose byamuboshe bimubuza kwegera abandi bimubuza gushyikira abandi na cyane cyane umubiri witeza imbere ugasanga ashyika imbere agashyika ku mbere yiyemeje.
Yego Florida, uwovuga nka bitanu bihangayikishije abakenyezi mushikira muri izo ntara zitandukanye z'u Burundi mu buraruko mu buseruko mu burengero iyo uvuga ko ari nk'ibiki ingorane nyamukuru mukunze gusanga mu kibano
murakoze. Ingorane nyamukuru ni uko umukenyezi akumirwa mu bintu byinshi ugasanga mu mutungo w'umuryango kenshi ugasanga umukenyezi ntashoboye kwisanzura n'ibyo yashoboye kurima n'ibyo yashoboye kurondera kenshi ugasanga ntabifitiye uburenganzira bwo kubifata mu ntoki naho yokena nta na kimwe ashobora kugurisha naho yokena nta na kimwe ashobora kuyoreza cyangwa gusaba uruhushya kenshi biramugora ugasanga umenga nta na kimwe afite uruhushya mu rugo kandi ikindi nasha umukenyezi arasanga yakumiriwe mu bintu byinshi haba mu buji bwa leta naho biriko ubu turiko turabona intambwe kenshi ntayisanzure uko biri arafatirwa n'ibi na biriya usanga yitaho iby'urugo bikamugora cyane hanyuma kandi umukenyezi ntusanga yiga kuregera rumwe n'umuhungu kubera ibimugora ni byinshi gushikira nk'amashuri ya kaminuza usanga afatirwa n'ibintu byinshi hanyuma kandi no mu kwiteza imbere ntusanga umukenyezi afite nk'aho umugabo yoshitse kuko umwanyura anamugora
hanyuma hamaga Florida muri gisagara cya Bujumbura n'ahandi hagati mu gihugu harahize iminsi havugwa abapfasoni n'abigeme usanga umwigeme yishwe n'uwamutwaje inda kuko atashatse ko iyo nda ayishikana nawe akanka kuko ayivanamwo vyarashitse mu ntara hagati aho bivugwa hari n'umwigisha yamwigisha yimutwaje gutyo basanga ikiziga ciwe mu ishamba hari n'umfaso nyine yitwa Aline byadi byanse ko bashingura binugwanugwa kumushinga ntayo yaramwishe bagashaka kunyinyurana hagati yo miryango ibiri ikibazo cyo guhohoterwa ku bakenyezi gushikaho bicwa nabo bakijije cyo cyifashe gute. aho mushikana maso
aho dushikana maso cyo kibazo cyo guhohoterwa bibiho tuko turaraba hirya no hino turaje turabona makamwamwe hayo makayo yo asambye yibonekeza urabona nk'umuntu arinze amari iminsi 40 n'ingahe 43 ari muri morgue n'ikintu giteye ubwoba kandi giteye n'isoni nk'uwo asanzwe nk'ujya wewe urumva igitwo kimanza mugabo urumva hari ibimenyetso bimwe bimwe biboneka yuko yari yarahohotewe cyane nk'aho yari yaravunaguwe amaboko bitari bikunda n'icyo yimarira ibyo byose rero twishwe n'uko kenshi umuntu w'umupfasoni umuntu ari ukuntu aca bivuga hakiri kare akaguma muri bya bindi bya niko byubakwa bikaba ukuntu iyo kivuga kugira ngo kimufashe ave muri ibyo bintu nkujya ntitwavuga ngo byari kumera gutya mugabo iyo abivuga kare akavuga ati ahantu arananiye kuko urugo haraho byanka abantu bagatinda umuntu agatinda gato akagenda
hanyuma rero ubutumwa
akabivuga byari kubacira
ubutumwa bwa mukenyezi menya ku bakenyezi ku bakobwa iyo bariko baratwumva baherereye kuno muso habahariwe wari wagateka kabo muri mukenyezi menya mwobabwira iki majambo make
murakoze ubutumwa twubaha ni uko ubwo nyine bakibona ko bafite ingorane niko babivuga bakareka kwigumizamo ingorane hanyuma abandi bakenyezi cyangwa abashinzwe abajejwe agateka kazina muntu bakabafasha kugira bashobore kuva muri ibyo bibazo barimo benshi bicwa nuko bagumye bahoze bakabyigumizamo bikaba ko bakifuza
urakoze ubwira umunsi mwiza Florida Nahimana nkibutsa ko utwarishira hamwe mukenyezi menya twongere tukwifurize umunsi wo kuzirikana amateka ku amateka yawe ugira umunsi mwiza
ndakoze cyane
ego tuca twakira na Safia Salehe wewe ari muri Oman Safia Salehe ikaze ku ishuri rya Amerika
ndakoze
ego umeze gute ngo muri Oman ga Safia
ndashima meze neza
umunsi mukuru mwiza wagateka ku mukenyezi
watwese
ubasanze gute abapfasoni nabigeme ngaho muri Oman
ino ntibafeta kuko benshi turi mu buzi turi mu mazu ntidusohoka buri munsi benshi dusohoka Friday kwa gatanu ariko nk'abagenzi n'inshuti twipfuranije umunsi mwiza turapostingana turaramukanya gutyo niko twawugendeje
ego kwa gatanu ho murategekanya kuzohurira hamwe mugahimbaza mukavugana ibahanze
ego twabipanze ko tuzo bigira ku wundi wa gatanu apana uwahirya ejo uwundi ujya gukurikira
ego ego hamaga Safia ho muri Omani hari ikibazo kihavugwa mu Barundi n'Abanyarwanda nabo muri Kenya n'abandi babwiye izindi ndimi baza kwarondera ubuzima n'uguhohoterwa ungene mwamwahashitse baba bisha ko mugiye kuba mu paradizo mugasanga siko bimeze ico kibazo cifashe gute
ico navuga kuri ico nuko abantu bose ntibameze co kimwe even no mu Burundi bose ntibameze co kimwe hariho abantu aho ushika ugasanga abantu ni beza hariho n'abandi ushika ugasanga n'abantu babi nishobora kucuvuga abantu bose ngo ni beza cyangwa ni babi nibyo hariho abantu barira ababoti baba bafata nabi hariho n'abandi babafashwe babayeho neza for example jewe na crew yanjye n'abagenzi banjye groupe yanjye tu tubayeho neza kuko turasohoka dufashwe neza n'ikindi cyo kuvuga ngo abantu barabakubita baragira iki ibyo turabyumva hanze ariko abantu turi mu makontra
iyo kontra uvuze ni kontra nshasha mwaronkejwe vuba kuko hariho amasezerano Burundi bwakoranye n'ivyo bihugu byo gutwara abakozi bitwe mu masezerano niyo masezerano uri kuravuga canke n'amasezerano wagize imbere yuko ayo masezerano hagati y'ibihugu vy'abarabu no Burundi ategwa ku mukono
Omani ntibarashikirwa Omani ntibarashikirwa Burundi na Omani ntibarasinya
hanyuma abafasoni
ubwo twaje 2019 ya 10 ans yarahedze tuca twongera iyindi
abafasoni muri rusange bariko bumva ijwi rya Amerika no munsi ukabagenera ubutumwa nyabaki
amereye kubo turi kumwe kwanje ndabifurije umunsi mukuru w'abakenyezi nkabasaba yuko bokomeza tugakora tugakora tuivuye tugakora tubishyizemo umwete tukongera kandi tukareka kumviriza amajambo y'abatubesha n'abatuvuga uko tutari nkaba nifurije n'umunsi mukuru w'abakenyezi abamama bose bo mu isi yose nkongera kandi nkababwira yuko tubayeho neza batokwitaho amajambo yavugwa kandi batokumviriza ibintu by'insakunsa ko batuvuga ko
mugabo nanone sinsakunsa ko kuko hariho abashinga ubutumwa ubuhamya bakemeza yuko hariho amabi baciyemo n'abandi bakivuga ko bakiyacamwo n'ukuri kwabo tutokwita urusaku kuko baba babibayemwo ugutandukanye. Ego urakoze Safia Salehe, ugire umunsi mwiza wa mugateka kumukenyezi.
Murakoze.
Ego Marie Rose na nyene twamuse ku murongo wa telefone. Rosa ikaze ku ijwi ry'America.
Ego murakoze cyane rwose.
Uherereye
cyane rwose.
Umunsi mukuru mwiza Rose wagateka kawe.
Ego
karubahirije kuri wewe naho
bari.
Uri mu Rumonge.
Ego
aho mu Rumonge mugateka ku mukenyezi kubahirije gute vyifashe gute ibakomere nk'abakenyezi n'ivyaha.
Ani murumonge no rafagatika karakinyizi no bafatwa izwe igana kujana ko hari abakinyizi bagihote kwa muungo bacicwa nabo bakanye bagihote kwa mujani n'amatungo y'urugo akabenza gute bafite ibyo mu byo barondanye n'abashyira nkayi babo kandi basanga aha iwacu murumonge abagateka ko n'ubaye cyane kuko barahari kwa cyane
guharika kokera twumva ngo baharikwa kubera baharikwa kubera
abaharika bakabashya kandi bagore
ko numva ngo biterwa n'indagara nyinshi n'amafi badandaza n'amamesa n'ibigazi amafaranga bakaronka ari menshi bagaca baje kuyasabika niko bimikimeze uwo mwimbura cahari.
Oya twese uko turari bantuvuga ko ari kuvana ko afite amahera menshi cyangwa wabaronka ayo masi ubona umengo ni ibintu niyani cyo n'imigenzo y'inyimbo bavuga ngo harashushe kusanga abagabo benshi akaba gore
hanze ni umugenzo nivyo barawuvuga ni gihanga hashushe bakitwaza ngo hashushe baca barondera abagore benshi n'abakobwa benshi ariko no gutavana nawe. Rosa wewe rero urafise ico wihariye urubaka uri umupfasoni twabonye ku mbuga ngurukana bumenyi agenda gafata akubaka kandi akubaka neza tubwire iby'umwuga wawe Rose wabitanguye gute ikibano kiragutahura ko ubaka kandi atari benshi bubaka amazu.
Ego je umwuga wanjye ni utangura haraje ishyirahamwe Pinide irazabiganya abakenyezi imaze gutwegeranya abakenyezi batugisha inama ibiganiro vyo kumukenyezi ashobora kwiteza imbere acishije mu bikorwa bitandukanye vy'imyuga hanyuma rero niho hakurikije batavuga bati abakenyezi bifuza kuba ku mwuga wo kubaka bashobora kugashyira hamwe hagatuza turaganira amanama hanyuma mukatubigisha kubaka rero maze kumva uwo mugambi bacunyinjiramo ndetse abandi bakenyezi barabikunda twatangura tubaza kuri tere turiga baraza baratwigisha Pinidere yaduhaye abakozi bashobora kutwigisha ariko imbere yo kubatwigisha twari twari abakenyezi tuvanze harimo abakenyezi batazi gusoma no kwandika banandi gufata abakenyezi batazi gusoma no kwandika barabashyira ukwabo barabanza barabigisha ikiringo cy'amezi atandatu kugira ngo babanze batahure ibyo gusoma no kwandika kuko igikorwa cy'ukubaka umwuga wo kubaka birasaba ko umuntu aba azi gusoma no kwandika kuko harimo ibintu by'ibiharuro n'indome hanyuma rero ayo mezi amaze guhera twebwe abakenyezi twari dusanzwe tuzi gusoma no kwandika baca dushyira hamwe n'abo batazi gusoma no kwandika bashobora gutanguza ishyirahamwe bavuga igikorwa cy'ukubaka n'umukenyezi naracyakiye
waracakire nk'umukenyezi. Rosa umuntu ariko aravuga ngo urubaka ubaka general abibonye ku mbuga ngurukana bumenyi ndabona uri kuragira amatafari niki ariko umuntu aribaza ushobora kubaka inzu canke ubaka bimwe twabona vy'amatafari apangapanganye hama abandi bagabo bakaza bakaduza igihome uba wahejeje kubaka.
Oya twe turubaka kuva kushinge ndashobora kwimba umushinge tuvuga n'amaje bakenyezi ko umushinge nta muntu we yowiga turimba umushinge tukitangira amabuye kini watu yana matafara hii yende sina matafara maisha tukarishoboye tukaduza imdosi tukariheza imamedosi tukariduza niti matukariduza besi nunga karatukisa karira ata uoni mfunde kushwe kurondela unagasa tufashi
uri mngishira hamu nilironda kumba yu uga tutu ni tu mngebge wagore mngishira hamu nilironda ni mngebge mvanzi na baga
mtuishira mngebge wakini zigusa
ee muri banga ahimri gyoshira mngebge wakini kandi turabakeye
abakenyezi 33
muri abakenyezi 33 ndakwemereye ko roza tuzokubarondera muduhi kiganiro cihariye rgikwiye hanyuma mumaze kubaka amazu angahe muri iyo shamwe ryanyu roza
ukana matsoma so tsayubaka
na gitigiruzi canga he maze kubaka
washa ugereranye tukavuga ko dushyeko maze kubaka nk'amazu arenga 15
ko nivyo gushima ubutumwa uno mwaka roza icivugo ni duharanire isi ihamahigwe abagore n'abagabo ku rugero rungana mu iterambere ridakumira kandi rishingiye ku buhinga bwa none watubwiye ko mu bapfaso ni muri kumwe hari habize hari habatize urumva ubuhinga bwa none hari cyo buzoza bafasha muri ivyo bintu byanyu byo kubaka byo duhagute gusumba mu gihe mwo byinjirizanye namo kubaka no ku nubwo buhinga bwa none
ati
nariko mvuga nti icivugo cuno mwaka kiravuga ko buhinga bwa none tutobusiga inyuma nk'abagore
yego
ico cu buhinga bwa none muri iryo shamwe ry'abagore 30 hari ico mu kivuga ko urabona ko ari ikintu coza giteza imbere umupfaso nahari
yego rishyamba cyane cyane mu kwinjiza hari kuko iyo tugiye ku cyungwa cyo kubaka iyo tukoze nk'ubudego ubuzi akazi kurede tugatana amafaranga amafaranga tukikenura mu rugo abashinga nayo bacu bagashikirwa n'ibondo byacu bigashikirwa ndetse na wa mukenyezi atari mu ishyamba ry'ukubaka agashikirwa kuko iyo tugiye kumusuma ko ibyo yacu ye mu isoko namwe tukatumuteza imbere ndetse n'ibyo kugira atera imbere kuko turakora ibikorwa nk'umuntu twarubatse nk'inzu umutumba urayikoresha igikorwa cy'iterambere umutumba ashaka kuyikoresha kandi inzu twayibatse abakenyezi ishyamba ry'abubaka
mbega barabatahura mu kibano nk'abapfasoni bubaka kera hari imigani bavuga ko atari umupfasoni yurira inzu barabatahura barumva ko ari imirimo yanyu kandi mubwirizwa kubikora bikababesha
tukiyitangura baravuga menshi bakatuvuga ko twari abakenyezi tutagira indero kuvuga ko abakenyezi biganza abakenyezi batubahiza imico n'imigenzo ariko ubu umwe bakazi kubona akamaro tukurayo ubu umwe ariko bavuga bati umushinga ntara avuga ati se narahombye ko umukenyezi wajya atashe tujya mu gishyirahamwe cyo kubaka
ego hamaroza akajambo wobwira abapfasoni abakobwa bagenzi bawe kuno munsi wo guharanira agateka kabo no guhimbaza no kukubahiriza ko bakahe
akamunotera abakenyezi uno munsi cyangwa abigeme uno munsi batugeze kuri munsi mukuru wacu w'abakenyezi nubatira akamu koko umukenyezi cyangwa umwigeme yo kwijukira ibikorwa ivyo ari vyo vyose akavavanwana ya migenzo ya kera ngo umukenyezi cyangwa umwigeme ngo ni umuzezi wa nzu ngo wo kwama muhira akabona ko akumva ko igikorwa icyo cyose ashaka kubikora atova ngo bindi bikorwa by'umugabo ngo cyangwa iby'umuhungu akumva ko ibikorwa byose iyo bikora kugira ngo ashobore kwiteza imbere ateze imbere umuryango ndetse ateze imbere n'igihugu notera akana abakenyezi n'abigeme ko bo kuguruka akavazana na mico n'imigenzo y'ikindi ya kera umukenyezi n'umugenzi wa nyakiko
urakoze cyane Marie Rose tugukeze kandi udukezereze n'abo bapfaso ni 30 muri mwishyirahamwe ryo kubaka amazu tuzobagaruka ko turakoramwo ikiganiro kirambuye hanyuma twifurije umunsi mwiza kandi Marie Rose ubabwira aho muri kumwe kwa kabiri iminsi yose n'ikiganiro c'abagore turashaka ko muzamuragira ijambo mukavuga mukaduha ibyo vyumviro vyiza byanyu sivyo ni saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo ngaho mu Rumonge mu Burundi
murakoze
cyane Marie Rose ugira umunsi mwiza n'akazi keza kandi n'umunsi mukuru mwiza turafise Aline Nishime Aline ikaze ku ishuri rya Amerika Aline uratwumva Aline turi kumwe Aline ndumva atari ko aratwumva Ines wewe uratwumva Ines uri kuratwumva Inesi tuko turumvika na muhinga bwivyo mabatura bile ama telefone uko biko biragenda. Turumva ko ari wa Aline na Inesi mugabo nta numwe tuko turatura muri bo. Aline, Inesi uratwumva?
Njewe ndabumva, Inesi ndabumva.
Inesi umunsi mukuru mwiza wa Kenyazi. Twa tuzinguragiye utatuvugishije ngo duhombe ivyumviro byawe.
Oya, ntabwo nagiye.
Uri he ga Inesi?
Wase,
uherere he? Inesi uherereye he?
Nherereye mu Uganda.
Muri Uganda. Ariko Inesi, wegere telefone kuko ndi kumva umenga twumvikana bitevye sinzi ko tugufise ijana ku ijana. Turagufise canke hari udukorwa turiko turagufatira nk'umukenyezi.
Oya, na inama dusikara ngira ndabumvirize twa dusikira
kuri. Nuko rero. Inesi, uri muri Uganda, uri mu ikambi? Ni kambi ya Nakivale, umunsi mwahimbaje gute w'abakenyezi, wagateka ku mukenyezi.
Ego, uyu munsi kenshi kaje kuhimba gute w'abakenyezi, kubera hari ibikorwa byinshi byadufatiriye kugira ngo tuhimbaze.
Mwafatiriwe n'uduki gahine.
Twafatiriwe kuzaga kwa hejuru batufatiye ko kuhimbaza umunsi w'ejo.
Ego ntacyo ejo naho nyene n'umunsi bipfa gusa kutibagirana kugira ngo namwe ntimuzosigare inyuma y'abandi.
Oya, ntushobora kwibagirana kandi kuba nshobora kwashobora kwigirana tubare kuri kwizanya umunsi mukuru mwiza.
Nuko rero hanyuma ga ine ibibakomereye mu ikambi ya Nakivale nk'abapfasoni ni biki no munsi basanze mumeze gute?
No munsi Pasaje tuzaje neza gusa hari ubukene bwinshi, urabona ko abagore tutararonka ibintu byinshi byo gukora. Bimeze neza cyane.
Hama wumvise hariho uwo twari duhejeje kuvugana nka Marie Rose ari mu Rumonge, basi ishyirahamwe ry'abagore bashika kuri 30 ngo barubaka mu Rumonge bagashima. Mwebwe udukorwa mukora kugira ngo ubwo bukene n'ubwo buhari mwimare, ubwo bukene ni nk'utwahe, ni udukorwa dutandukanye dukorerwa ngaho no duke.
Hari amashyirahamwe menshi y'abakenyezi, hari ishyirahamwe rikora ibintu by'amakara, hakabaho n'amashyirahamwe yigisha kubarira gushona kugira abashore kwiteza imbere, hakabaho n'amashyirahamwe yigishanya gusuka bakora ibintu byinshi kugira abashore kwiteza imbere.
Abo bose ni abahungiye ngaho mu kambi ya Nakivale?
Yego, ni cyane. Hari n'abigisha kuboha ibiseke, nkuko ari bakora ukuntu k'utudede ku maboko, amahereni bakora utuntu twinshi cyane, abakora ibirato.
Nuko rero hama ari akajambo ufise ubwira bagenzi bawe muri kumwe mu ikambi n'abandi bakumva barijyanye n'abapfasoni n'abakobwa ko bakahe kuri uno munsi wabahariwe ga Inesi?
Uyu munsi icyo nifuriza abakenyezi bose ni uko kuhaguruka tukandika kuguma kwikumira, kuko ibyo abagabo bakora n'abapfasoni turabishoboye, nta kintu na kimwe umugabo akora n'umupfasoni adashoboye gukora. Nifuriza abakenyezi bose ko twahaguruka tugakora amaboko mu mpuzu, tukareka gukurikirana ibintu bya kera ko umugore adashoboye, umugore ari uwo kujya inyuma. Oya, ibi byarahindutse. Umugore ni uwo guma gusa tugakora, kuko iyo dukoze twese duteza imiryango wacu imbere.
Urakoze cyane Inesi, tukwifuriza umunsi mukuru mwiza rero, kandi nawe w'ubutumwa ndabuguha ubwire abapfasoni muri Nakivale ko tubakeneye mu biganiro byacu by'abagore, si byo? Turabakena tukababara, ntitwa nk'abagabo ariko kwama twavugishije abagabo gusa, ntituba dushaka amajwi yacu. Reka ndakubwira ikintu kimwe, nk'utwo tuntu twose tubwiye mufashe mukaza murana twandikira, hariho ibibangira ngo tutanamenye, mukatubwira ati hari imigambi myiza turiko turabakorerako. Ni ukuri kino gisata giha agaciro cyane igikorwa cyose tumufasha naha wuri. Uvyumve ko kino gisata c'ikirundi n'ikinyarwanda kibaha agaciro. Muzoze muratubwira tubiyagire, tubivugane, duteze imbere isi biciye mu bikorwa byanyu, sivyo? Erega murashoboye, iyo mwirimye ijambo muba mugiyimye, nayo ubundi murarifise. Urakoze cyane Inesi, ugire umunsi mwiza.
Ego,
twakire na dusabe ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Ego, murakoze.
Uno munsi twafashe iradiyo abakenyezi turayivugira ko gushika.
Ego, murakoze.
Uherereye ga Dusabe?
Nerele mungambe mahama.
Mahama. Umusi mkuru mngiza. Mgabo dusawe nuvumengu rijiriwe. Nuchangamut. Jagenze guti nuwa imba jumusi wawo.
Kau imba jia. Kirona mezelewe chane. Tukishi ime na chwasi.
Nuko rero uno munsi ubasanze mwifashe gute mu mateka yanyu nk'abapfasoni bari mu makambi.
Turishimye, turanezerewe nta kibazo. Twishimiye kuba natwe duhabwa agaciro. Tukiteguye n'imiryango yacu.
Ibikorwa mukora kugira ngo muteze imiryango yanyu ni nk'ivyaho ngaho mu ikambi ga dusafa.
Dukora ikirimo twinshi dutandukanye ariko kenshi dusize gukora ibintu bijyanye na saro dukora nk'abagabo kogosha abagabo gusokoza abadamu akenshi imirimo ya buri munsi nibyo ngibyo dukunze gukora
nuko rero hanyuma ukifuriza iki abapfasoni n'abakobwa kuri uno munsi wabahariwe
abahariwe barusheho gukora bitinyuke biteza imbere bateza imbere n'imiryango yabo bityo bazajya
gutera imbere urakoze cyane dusabe ndumva hariho n'umuyaga inyuma yawe reka tukureke ubwire umunsi mwiza sibyo
yego mwanya urakoze cyane
yego ijwi rya Amerika turacyari muri isanga y'uno munsi twayihariye abapfasoni kugira ngo batubwire uko bari kubarahimbaza umunsi wabahariwe w'agateka kabo turafite na Aline Nishime Aline ikaze ku ijwi rya Amerika Aline uratwumva
ndabumva
uherere gari
indi mu nkambi yo mu Induta muri Tanzania
mu kambi ya Nduta muri Tanzania umunsi mukuru mwiza Aline
ego twese
mu munsi wabasanze gute mwahimbaje cyane
umunsi twawuhimbaje nyene nabi nabi nyene bisanzwe ko twenga mu nkambi y'Induta ntibyoroshye turi mu bihano birenze
ibihano by'i Kigali
twenga ha iwacu abakenyezi twashobora kuba twishyugurisha n'ibintu byo kudandaza mu buntu ntakintu na kimwe gitushobora kudandaza bagusanganye n'inyanya ku muhana bazikumenera ko bagasaba gutwara ifomo yambwa gusanganya mitwanda zikwibarabara bagutwara ifomo mba nyene abakenyezi bo ngahinduka usanganya nyene bagaho turi imbere turi igiriyo ko nta mwidegenze nk'uwo twahora na umisirenganya ubudusi
hama bakabi batwara kubera iki ubwo burenganzira babubatse kubera iki ga ali
se ni tumenya ibyo bintu bikora abantu ba serikare baraza muhira bagutwara ifomo bakubwira ati bagufatanya izo nyanya bagutora batwara ifomo bakayitwara kwa makazi bayitwaye kwa makazi bayimarana iminsi mu nyuma bakayigusubiza mu byaba bishe muri computer banashobora kubimenya mu nyuma kabandanye pokea kuko gafatanya gakosa na gato ikoze kabaho nta kindi gihano baguha bagutwara ifomo ugacaka kumaza iminsi ugenda gukubura kwa makazi ujya gukwabura ibyatsi ugasanga nyine bamaze nk'indi byose ujya gukora ubutasi kandi ukaraba ikintu ubudize ugasanga ni nk'izo nyanya buri kuri dandariza utwanda ziri kuri dandaza kandi bagufatiye inyuma y'inkambi ugiye gusenya barinzi bagufata n'inkwi urumva igihano nicyo nyene bagutwara ifomo ibyo biyica nta bubizi ngo ni biki
mbega ali ifomo ni iki kubatatahura neza itari
ifomo ni ikintu kiranga kuri mpunzi
none ba bashoboye bakwatse iyo bakwatse iyo fomu yawe ikuranga nk'impunzi uco sigara ubaho gute ni igipapuro uco sigara ubaho gute ngo hamwikambi
bo barayitwara muri serikare bayitwaye muri serikare barabura ziya nambaza namana muri computer ufite ibintu bunyene bashobora kuba bo kwicira muri computer munyi bakareka igusubiza ubandanya upokera mugabe ejo turabona kumenga hari ikintu kuko nta kuntu bwo kwaka ifomo atakintu kanaka bagufata nk'utu ntuyandiye bakakwaka ifomo kamara indi kujya gukubura kiboneka kumenga hari ikintu bakwicira muri computer
iyo ni muyerekana mugiye guhabwa ibifungurwa mugiye guhabwa serivisi zindi zitandukanye zirimo kuvuzwa niki
kira kimwe cyose werekana ifomo kube kuvugwa kube gupokera injyana no kira kimwe cyose werekana icyo iyo fomo nyine kuranga kuri impunzi
hanyuma iyo hageze ko muza gutora izonjya muza kuvuzwa mutarayisubizwa bica bigenda gute
uramara iminsi nyine utonda kwa makazi makaba kayiguha munyuma kaza gupokera mugurumba ni kintu kibangagi waburiri wabuko kuko ibaze bagufashe uvuye gusenya ngamu nkabi ntavu baduha kira muntu agere kwagiye gusenya baraziduha ibaraki barabiduha ibara kushobora guteka umunsi wose nta ruko baduha mugamu nyi mugiye gusenya bakagufata bakubwiye ati jani form kandi bagufatanye nti kumutwe
bacha bakubaca bakwaka ico gupapuro muramaze kuriganiriza abayobozi bikandiga Aline
abayobozi b'inkambi bonyine baza kubivuga ko ni bo serikare ko yuwe niyo yibiba byose yuwe nka jandufise iyo yirabisa amaso ikanuma kuko ngo mu miserenganye hari ikintu cyatokeye wundi mama yafiriye ibugando baraje baramuzika wiwe baramuzika ni iteka nyene muga serikare yamwumvishije kuja kubamagura isima bamuhambyemo ngo nta mpunzi hambwa basigira isima basiye niwe yaragiye guhamburura nyene arabomagura nyasima umuntu yaramaze karibindwe nini
oya hingira ati mu byagenze gutega ari
niyo gifite ikintu
ari ivyo byagenze gute ntidutawe neza bagiye guhambuka umuntu yagiye guhambura wiwe hama
umuntu yaracikije umugore wiwe apfira inyuma y'inkambi mu bitaro by'ibugandi mwanza amabara mumuzanira ikiziga umuntu aragenda bararondera muhamba nyene baramugika baramushira kwa gasima kugira nyene umuntu muhamba niteka amazindwe n'iminsi ni nkuko kwa makazi yaciye amutuma kongo atwara ni fomo afasanye n'abafundi bafatanije mu kubaka iyomva bagende bayibomagure ngo akaba ntabikoze nuko baca bamuhungura na wararaba kuja mu Burundi n'ingorane yavuye zitarahera ese mu nyene kurondera abafundi nyene baragenda barabomagura yamva umuntu yaramaze iminsi indwi harimo n'iminsi nk'itatu aha ambuke
ukwihangara turakwihanganishije hanyuma ugasaba iki ukabona ko igikwiye gukogwa cyo bicaye
ndeke numba nacyo bagikwiye gukogwa nuko bo tubona ko turi abantu bakagaruka bakabona yuko turi biremwa bakaduha kwidegenje bakaduha basi yuko twoshobora kuba tworonka n'akasoko ariko tukishukurisha nk'abandi kuko n'ibintu bibabaje nta kintu na kimwe dufite twishukurisha nk'abandi ba mama wumva bari mu bindi bice bakavuga ngo twishukurisha muri ibi turabwira nta kintu na kimwe
ukwihangana adine turakwihanganishije ubutumwa ugeneye abandi bapfasoni muri kumwe ngaho n'ubwa
ngaha nuko twakwihangana nyine tukarindira icyo Imana yoduha kuko nta mvura igwa ntihite
adine mpore mpore
ego
mudi ego nuko tukwifurize umunsi mwiza w'umukenyezi twumva ko bitakoroheye ariko nta mvura idahita nkuko babivuga turifuza ko mwakuza nka kino gihe yo uwo munsi uzoshika mumerewe neza
ego simana n'ibindi
kugira umunsi mwiza ngaho onye kandi ukomere cyane
ego twese murakoze
kurakoze cyane Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'ikiganiro muri isanga cuno munsi turabandanya duhamagara abakunzi bacu aho baherereye kugira ngo batubwire ubuzima babayemwo mu makambi atandukanye aho bari ni akaririmbo gakurikira rero duce tugatsura abavyeyi bose aho muri na karirimbo mama na karirimbo karirimbye n'umuririmbyi wo mu Rwanda yitwa Cusa kabaryohe kandi tubifurije umunsi mukuru mwiza w'amateka yanyu
Yeah. Umurukundo kwezi ututoza gukunda nuko turi babiri kano mubanguye mwijeje ikintu kimwe ko ntaza kwibagirwa aho nabandi hose uko wambeye byose kana hato yusize niyo mpamvu ngira nti uri ikirenga we icyambu cy'Imana di
Chusta Ibrahim ari numuririmbyi wo mu Rwanda mu karimbo kiwe mama turafise turabandanya twakira amatelefone yanyu aho muherereye turafise na Claudine Claudine ikaze kujugira Amerika no muri muri isanga Claudine uratwumva
ego ndimukubumva ne
ikaze kujugira Amerika Claudine
murakoze cyane
Claudine tukukeze kuko wewe watungikiye inimero zawe kuri Facebook si kenshi mubikora uherereye Claude
ndi mu karere ka Kayonza mu murenge wa Rukara
havugwa
mu kagari ka Rwimishini
havugwa makinga ho Kayonza mwahimbaje gutse umunsi mukuru wabagenewe
ni nago birenze cyane ariko byabaye byiza nta kibazo abenshi bari bari mu ngo zabo abandi bagiye mu tugari niko byari bimeze
hanyuma ga Claudine wewe ngaho Kayonza umunsi w'abakenyezi amateka gateka ugusanze bite abafashe ni mu bana bategarugori bifashe gute bamerewe gute amateka yabarubahirije
ego nta kibazo rwose mu buzima busanzwe nta kibazo gihari hebye muri rusange
ntakibakomereye imirimo itandukanye yihariye mukoraniye nk'abapfasoni kabateza imbere
barahinga bisanzwe baracuruza nyine bara arimo nababoha bakora akazi k'ubutayeri abadoda nyine ibintu by'umwuga by'ubukorikori biseke byibo gutyo nyine n'ibindi birimo itandukanye
uno mwaka baravuga ko bashaka kwikorana buhanga riherekeza iterambere ryanyu mikorwa byanyu bitandukanye nka fashion byifashe gute byikorana buhanga murabikunda murabitahura murabibona ko mushobora kugijamo cyane ku rwego rw'abagabo cyane
birashoboka ariko bitewe n'ahantu umuntu abatuye nko mu cyaro cyane ntabwo bikunda cyane ntabwo bishoboka ntabwo byorohera abadamu bo mu cyaro ariko urebye abagore nabo biteje imbere ikoranabuhanga nta kibazo ntabwo kimeze nka mbere ntabwo tukiri inyuma cyane ariko bitewe n'ahantu umuntu abatuye ntabwo birazamuka ku rwego rushimishije nk'uko tubishaka
ukabona ko uruhara rw'amareta muri iryo terambere rishingiye ku ikoranabuhanga rwo burwayi
iki kinabona cyane cyane nk'urabona nk'ubu iki gihe aho igihugu kigeze abantu bari bakeneye amatelefoni meza amasmartphone kujya kuri WhatsApp ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo barebe aho abandi bageze ariko ubushobozi buracyari bukeya ntabwo biborohera kubona amatelefoni meza ntabwo biboroheye cyane mbona rero wenda leta yashyiramo nka nkunganire ku matelefoni cyane cyane ku bari n'abategarugori kugira ngo babashe nabo kubona ayo matelefoni byatworoheye ikindi abana bari mu mashuri b'abakobwa bakigishwa cyane 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 ikoranabuhanga cyane byatworohera kandi byanadufashe
hamaga Claudine ubutumwa urumbikiye abapfasoni bagenzi bawe uno munsi wabahariwe n'ubwahe muri rusange hari abakumviriza bababaye hari abakumviriza baryohewe hari abakumviriza bari mu bibaremereye hari abakumviriza ko ari perimisha imbere ubutumwa ubahariye n'ubwahe nk'umupfasoni mugenzi wawe
ni ubutumwa nabaha nuko cyambere nuko yumvamo imbaraga n'ubushobozi nkatwe nk'abari n'abategarugori ukumva ko ufite imbaraga ukumva ko ufite ubushake cyane cyane umurimo wose tugiye gukora tuwushyiremo ingufu n'umwete twumve ko dushoboye apana byo byo kwisubiza inyuma nk'iki sinagishobora ndi umugore kitike imbaraga nkeya woya ibintu byose turabishoboye nk'abagore dukora ibintu byose dufite imbaraga dufite kuraje dufite ubushake nta kintu umuntu atagira afite imbaraga afite ikintu akora gikunze cyane cyane gukora umurimo w'ukunze bigutera kuraje kandi bigutera imbaraga cyane n'ubushobozi bukihuta bukaza vuba vuba
urakoze cyane nyuma tugutumire rero nawe uzoruza mu biganiro byacu umvuge bifite ibyumviro mugani horuza mu kibiganiro byacu ga Claudie
ego murakoze cyane
uzoruduhamagara dusangira ikiyago sivyo
ego ndashimiye murakoze cyane
urakoze kandi umunsi mwiza umunsi mukuru mwiza
Ego rakoze cyane namwe umunsi mukuru mwiza.
Ego turafise na Amini, Amini kaje kujuga America. Amini kaje kujuga America. Amini uratwumva?
Ndamwumva.
Uko uri kure uhereye gami?
Ndi muri Oman.
Uri muri Oman. Umunsi mukuru mwiza mi.
Yeah,
what's with? Wauhimbaje gute ngaho muri Oman?
Wabasanze
mumerewe gute?
Tumerewe neza, ego.
Ikibazo cabaza ngaho bagahohotegwa cifashe gute? Hari abahoze batanga makuru ko hatatuko kimeze, ubu vyifashe gute? I'm going to go to the house. Ahatandukanye nk'abapfasoni bwo bubwa.
Utumana wa genera yani ugiye nini niko kubana yuko bashoboye.
Sabwe?
Ati nkubona yuko bashoboye nk'abantu ba mama.
Mhm.
Ari ukuntu kwetu bana nk'abantu ba mama ariko tuce dushoboye. Agashe ko kwije gahari ko turashoboye.
Mhm. Urakoze cyane ugira umunsi mwiza kandi tukwifurije kubandanya uruhanirwa mu byo urimo byose.
Ego namwe
ego. Hejuru ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka ducishe kwa maso gato dusome ubutumwa bw'abatandukanye barungikiye ababase ku mutima. Witwa Ndayisenga Eliza yavuze ngo mwiriwe nitwa Ndayisenga Eliza akadirimbo kavuga mama twakamuhaye gashimishe mama wanyibarutse n'umufasha wanje n'umukobwa wanje Jacqueline umuhanyi ibikurikira ntse bora ngo mwompa karimbo mesime akarimbo ntsine baza ko tuza kukaronka Ndayisenga Eliza ariko turakwipfurije kugira umunsi mwiza kumwe nabo bantu wipfurije umunsi mwiza Emile Durkheim n'ukuri ngo ubutumwa bukomeye cyane bwo gushimira igihangange mu bandi bagore bose ndatanze kidari cy'umwaka ka kuri mama wanje yanyibarutse ndazi ko atanumwe ankunda nk'uko mama wanje ankunda ngo Imana inzigamire uwo yanyibarutse twibaza yuko ubutumwa bwawe nabwo nyene bumushikiriye hariho na nuwitwa Leonidas niho rimbere ngo nanje ndipfurije abakenyezi bose munsi mukuru mwiza cyane cyane umubyeyi wanje hamwe n'uzombera umufasha gushika ubu ntaramenya bose ndabapfurije ngo babandanye bahangamye mu ibanga ry'ubuvyeyi tukwifurije kuzoronka vuba uyo wipfuza ko muzokorana ubuzima bwawe uwitwa Twagira Yezu Marcel ngo ndabaramukije mbe na mbere ejo ni mukankusi ndamwifurije umunsi mwiza urakoze Marcel ejo narakumva turi kumwe muhinga bw'ivyuma oya nitanga ishaka Diane nahazo ndabaramukije urakoze yabasabiye akaririmbo tuza mu mpere indirimbo kandi mukantwari Marie Louise ngo ndamukiriza madame wanje yitwa Marie Claire abakobwa banje beza ngo basa neza aribo bitwa Twagira Yezu Joy Marie Justine Twagira Yezu Blessing Marie Georgette mushiki wanje nkunda wa mahoro Angelique ngo babampera indirimbo mama ya Kitoko nitutayironka turaguhi yindi ntugire ikibazo yari Marcel Twagira Yezu kandi turagushimiye Marcel ku butumwa waturungikiye uno munsi Kanyamuhanda Venus ngo mukenyezi mutegarugori mwari tsikimba utere imbere gasitare amano ni ndavuga nabi muranto ngandu munsi kabisi ndumunyarwanda katse mugasitare agatsi muri make nkwifurije gutera imbere ngo ejo natwe ku murenge iwacu tugomba kwitwaza ibiseke harimo ibigori ibiharage ufise ibijumbu amayeri tukaremera abatifite ari nako bagirwa inama mu kwitinyuka mu iterambere ngo murakoze ubugara ubutumwa bwa Venuste turacabandanya n'ubutumwa bwanyu Jean-Pierre Bizira umumenyi ngo munaho neza nitwa Bizira umumenyi Jean-Pierre nkaba nsuhuza mama wanje wavyaye nkamutura indirimbo yitwa Kabura nikaboneke ni nyina w'umuntu turayirondero indirimbo ngo suhuza na papa wanje ngo nubwo ntazi nimba ariho canke yarapfuye wihangane Jean-Pierre niyo mwungere Celeste amiriwe neza bamenyesha makuru ku ijwi rya Amerika co kimwe n'abakenyezi baho aho bari hose ngo ntanguye gukeza abapfaso ni bose bakiri kuri nosi no kwifatanya nabo kuri no musi wabo ndifurije ko bogira ibihe byiza nkaba nifurije umunsi mwiza cyane cyane witwa Bikorimana Diane ahari hose n'umuvyeyi wanje ndagije Imana Pelagia ndamwifurije akadimba kari ko kose muza gushobora kundonsa nuko rero dusubire ku murongo wa telefone twakira Nadia ikaze ku ijwi Amerika. Nadia uratwumva?
Ndabumva.
Uherehe Nadia?
Mere mukaje ka gatyo murenge wa Rugarama.
Ndari
ka kanyange.
Ngarama muvuga maki ngaho?
Inga Rugarama.
Ibugarama urambabarira. Havugwa maki umunsi mwahimbaje gute?
Uze bashanzwe ba buri munsi.
Aha.
Ubu dufite akazuba ikiro cy'ibishyimbo kiri kugura icyarindwi ibigori kiri kugura 450 muri make Rugarama umushahidi dufite akazuba cyane
hama uwo munsi mukuru w'abagore w'abategarugori nawo wabasanze mumeze gute
umunsi mukuru w'abagore n'abategarugori wagenze neza abagore twagize ibihe byiza abagabo bacu batwitayeho badutekeye abaduhana impano abadamu batishoboye hari gurupe y'amasenge mba hafi yaremeye abadamu batatu n'abamukuru b'abakobwa baremera umudamu umwe utishoboye twagize ibihe byiza twahuye ku kagari ka Kanyange se twizihiza ibiro tukabyina b'amasenge mba hafi nabo dukora karasisi muri make umunsi mukuru w'abana n'abategarugori wagenze neza
mwakoze ikarashishi n'abamasenge banyu hama abagabo barabatekera numva babaye umunsi mwiza cyane hanyuma abandi bapfaso ni abategarugori bakumva ukabagenera ugahe butumwa
abategarugori ndi kumva dufite ikibazo kituvarije nk'abakobwa babyarira iwabo amadada ateganyijwe abategarugori bari kunyumva nabashishikariza ko bakwita kuri bariya abakobwa babyariye iwabo bakabavugavuga mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo niba umwana abyaye ari undi mwana abaye abana babiri abagize umuryango wabo yongereye nashishikariza kugira ngo aba bategarugori bari kunyumva aho umwana wose yaba ari bamwitaho kandi bakamugira umwana wese akaba uwa buri mutegarugori kugira ngo ejo haho abantu hazabe heza
urakoze cyane Nadia ugira umunsi mwiza
urakoze cyane
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaririmbo ni hora ihorere mama na karirimbo twifuza ko gaca gahoza abatandukanye bari ko baratwumva ari mu makambi hari abatubwiye babaye mu bihe bigoye hari abatubwiye bariko baraca mu bihe by'ihohoterwa mu makambi bagafatwa nabi kano karirimbo kabahoze kumarira atandukanye mufise na karirimbo ka Chancho Anisi nihora ihorere mama
Ora, senti o dia Ora, já chique de mana E a cuma irá cubona Uri na sora soa Ora nzo kujani wachu Uri na sora so wanyu horanzo kujani wacu ora se mwiza wanje ora se chuti yanje ora nima yumuka Ipima nibatere Ora kanyana kiburundi Kikina bagachura Ora kanyana kiburundi Kikina bagachura Ora semwiza wanje Ora
nshuti bakunze mukanya tuzahana gahindukira imbere kugahana nongere nshimire cyane abafasoni bose twabanye muri kino kiganiro ndanasaba imbabazi abari baturunkiye amanimero ya telefone dushobora kubahamagara muri abo harimo abo mu Rusenda umunsi mukuru mwiza ariko saa 12 turaza kubabwira ingene byo mu Rusenda byagenze turaza kuzunguruka hose tubabwira tubasa amakuru ingene byagiye biragenda n'ama telefone atadukundiye mwakoze cyane gusa abafasoni twabanye namwe twifuza ko uno mugenzo kuza turayaga uhoraho kwijuje America kete nitubaronka ariko turizera ko mu misiri imbere muzoza mwitabira ibiganiro byanyu nipfurize umunsi mukuru mwiza wapfasoni bagenzi banje bakoranga ha kwijuje America ejo ni mukankutsi wakoze wavuganye n'abakunzi bacu muhinga bw'ivyuma Nadia Taha umunsi mukuru mwiza na ejo niyo muri kumwe nahatumva mu musobanure ko ndabipfurije umunsi mukuru mwiza wapfasoni Asumta Kabuyi umunsi mukuru mwiza Thierry Ndayishimiye umunsi mukuru mwiza Oriane Tangisaka umunsi mukuru mwiza mwese aho muri umunsi mukuru mwiza sinogenda ntifuje n'umunsi mukuru mwiza umuvyeyi yanyibarutse mama wanje nawe umunsi mukuru mwiza ndazi kukunda ijwi rya Amerika n'abafasoni bose mutwumva aho muherereye turaza gusubira saa 12 turasigiye kano karirimbo kira se nyakuramba tukibaza ko aho muri muza kugira umunsi mukuru mwiza w'umukenyezi Gloria barambiye ko nakwibagiye nitwo kwibagira Gloria tishime umunsi mukuru mwiza na wewe waba wagateka k'abakenyezi kano karirimbo reka kabaryohere ni kira se nyakuramba ntimushira uburyohe nkuko bari ko barabivuga Gracias.